VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikaze rero mwese kuri radio yanyu n'umwanya w'amakuru yerekeye u Burundi.
Umunyagi kwatabaje ko mu rugo jana 9. Tuca turaba ingorane afise. Izo ngorane afise tuca turaba ishira hamwe kanaka ishobwe ivyo bintu cyo twagati rero. Hari umunyagihugu ku mutumba kanaka afise ingorane zinizi nizi genda muzimufashe.
Uwo ni bwana Salvatore Nizigimana ushinzwe kumenyekanisha umurongo wa telefone y'ubuntu abantu bashobora guhamagaraho iyo habaye ibibazo bitandukanye mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo yerekeye grenade yaraye itewe muri karitsiye ya Runanira muri mu ntara ya Gitega nako mu gisagara cya Kirundo. Nivuga ku buryo abarundi bakomeje gushakisha imibereho nyuma yo guhungira mu Rwanda. Turazigarukaho mu kanya gato. Abantu batandatu bakomerekejwe na grenade yatewe muri karitsiye ya Runanira mu gisagara cya Kirundo. Hari ku mugoroba w'umunsi w'ejo wa gatandatu, iyo grenade yatewe hafi y'ubunywero n'amabutike mu stanteri wa komine Kirundo. Havuga ko bakomeje gukorana n'igipolisi kugira ngo bashakishe habateye iyo grenade n'ubu bataramenyekana. Mu bakomeretse harimo abari mu bunywero buri hafi y'ahari haratewe grenade. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze adufitiye inkuru irambuye.
Muri karitsiye ya Runanira mu gisagara cya Kirundo mu ibarabara rya kaburimbo rigana mu gihugu cy'u Rwanda niho haraye hatewe grenade. Niho ku metero ijana zirenga gato ubwira bushike ku biro vya sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo. Aho yaguye ni hafi y'utuzu tw'idandarizo bita kiosk n'ubunywero bumwe. Abantu batandatu harimo abacuruzi bo muri utwo tuzu twidandarizo n'ubwo bunywero barakomeretse bisanzwe. Uyu ni umukozi wo mu bunywero yakomeretse.
Twari ngaha tuje kwanura bana mama yinite yamuhamagaye cyane. Ngeze hajya ku muhanda w'akazi tumushye ikintu giturutse nkine twagira ngo ni nkuzenya igicupa. Mukatwa mushye gikwise nkigire nade nyene ngire kwirukana nyene cyasanga ngana nakomeretse mu amasa nk'arajuruma. Injurumye nshitengwa nga mande gakazi twari kumwe naba cyirukanka cyatubonye hajya hi ndi hajya hi yaje yakurikira naje twatunzi kuva yugira kabiri ngaha.
Umucuruza wo muri boutique ari mu bakomeretse avuga ko bashobora kuba arabasuma. Avuga ko abateye iyo grenade baciye bagenda basiga bamwivye.
Nje jewe nari ko ndugara nyene sinze ko igufure ya mbere shira ko ni ya kabiri shira ko ni ya gatatu ndiye gushira ko ya kane. Hari umuntu yari yagaze ngaho inyuma y'icyose kinyine wanje. Burya twe yarakubise nyine atera hasi nyine mu kaburimbo. Gushura nesiganye nyine biri kumunisha umuruzi. Ni telefone yanje. Cyarabita ngaho nyine cyandirukanka. Niruka hasi burya yaciye yaza nyine umuntu abaca baraza. Baje baca barugurura. Baca baranyi. Bantwaye amafaranga 150,000. Telefone zine. Hamwe n'amayinite. Amayinite yose ndayazi kubera ari shadi yari yayampaye sindayazi igitigiri kuno yari ingana. Ni ikigaye ko baba baje kwiba.
Haraciye amezi agera kuri atandatu hatewe grenade muri ubwo bunywero bwegereye ahaturikiye iyo yindi. Umukozi w'ishami ry'ibanki Interbank Ingozi yaraguye muri ico gitero. Abandi bantu batatu bari bateramanye harimwo uwarahagarariye ishirahamwe riharanira gato y'akazi na muntu rige iteka mu Kirundo barakomereka cyane. Kuri ivyo abakunda guteramira muri ico kibanza basaba ko umutekano wokongerezwa.
Tusaba polisi n'abiyoda barahagarara ngaho kugeza nyuma y'amasaha kubera uyu mutekano uzaba hungabana buri munsi. Baheruka kuhicira umuntu ne bare basubire bakomeretsa abantu bane bambe batandatu n'abandi banyagihugu bashoboye gucunga umutekano wo guhera kuva mu gito kuva nka saa moya kugera aho bugarira abantu bakabama bari ngaho bacunga umutekano kugira ngo barabe izo nkuzi z'ikibiyo zituruka.
Twarondeye umukuru w'igipolisi mu ntara ya Kirundo kuri telefone ntitwarose amahirwe yo kumuronka. Ariko twashoboye kuvugana na mustantiri wa komine Kirundo kuri telefone. Stani Misago arongoye komine ya Kirundo avuga ko bacumva iyo grenade iturika baciye bahashika n'indongozi mu gipolisi. Mustantiri wa komine Kirundo amenyesha ko baciye batangura amatohoza yo kurondera uwateye iyo grenade n'ubu ataramenyekana. uwo mutware avuga kandi ko uko biboneka uyo muntu atantumbero yo kuyitera mu bunywero yarafise kubwiwe akikeka ko ashobora kuba ari uwashaka kwikura ko ico kigwanisho ahitamwo kugitembagariza aho caturikiye abakomerekejwe niyo grenade yaturitse nk'igihe cy'isaha zitatu ku mugoroba wa gatandatu baciye bajanwa bose kwa muganga ariko baca barataka kuko batari bababaye cyane mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco ndarurinze kuri iyi nkuru turacyari mu Burundi haherutse gushyirwaho umurongo wa telefone utagurishwa amafaranga bita mu gifaransa ligne verte abantu bashobora guhamagaraho iyo habaye ibibazo bitandukanye uwo murongo uri mu biro by'umuryango wa Croix Rouge Burundi uha amakuru amashyirahamwe atandukanye hafasha agatabara mu bice by'ubuzima bw'igihugu butandukanye uyu murongo icyuzanye gishya nuko abantu bazajya batabarwa vuba Bwana Salvatore Nizigimana ushinzwe kumenyekanisha uwo murongo w'ijana n'icyenda yaganiriye na mugenzi wanjye Eroje Wirikaneza.
Turavyihe byagiye birashikira Burundi tukaraba ibintu by'ibiza bishikira abantu tukaraba ibibiza biba biturutse ku birere ihindagurika by'ibihe tukaraba ibintu by'imiyaga adusanga imbwa zijya abantu adusanga ibikoko bitera imirima aho dusanga abantu bagira ingorane maxida bakaraba batabariza byo byose tubishize hamwe itwara duti none ubwo abantu ntibakeneye ko batabarizwa tukabona ibi bintu by'amatora mu 2015 ingena abantu bakomereka bakagirana twangwa bitugoye hamwe munywa niho abandi bantu babonye bati none igikorwa cyo gutabariza abantu igikorwa cyo gukora ibi bintu byo kugabanya ubabare mu bantu bishobotse turandurwa n'imizi kwahuje ikora ubwo kwahuje ashaka kubishobora yonyene egira afise ubuhinga n'abahinga babishoboye ariko ubugirigiri bugira babiri iyo abantu bagiye hamwe rero bakora byinshi niho rero icyo cimbyo cyabakiravuka yuko abantu boza tukaja hamwe aho hari abantu bavuga baciye bazi bwa mbere niyo yeme oyeme yaciza ati reka dufashanye muri ico gikorwa cyo gutabariza abantu haraza ko division haraza ocha aho tumaze kunja hamwe turashira inkuvu hamwe tubona ko bikomeye mugani twagarukiye ngaha twavuga kuti none ibyo bintu abanyagihugu bazaba ariko batabaza kuri umurongo w'ijana n'icenda tuzobijana he ko atabintu dufise birunze aha muri kuwahuje bigufasha abantu ariko ari uwo mutima wo kubakura abantu kugira dushobore gufasha abantu aho nikora niho hacaza yandi mashira hamwe turabona za UNICEF turabona hase turabona Caritas ese umunyagi ko atabaje kuba mu rugo jana n'icenda tuca turaba ingorane afise izo ngorane afise tuca turaba ishira hamwe kanaka ishoboye ivyo bintu cyatwaga ati rero hariho umunyagihugu ku mutumba kanaka afise ingorane n'izi genda muzimufashe ni muri yo ntumbero ni bwa bugirigire bugira babiri tuva tugaca dukohera hamwe kugira dushe kugarukira kuri bantu aho nikora
utanze turo rero ni nk'umu bisati bihe abantu ubona batabaza habaye iki
turorero turabona nk'imiryango izimirana nabandi mu ico gihe ko ngamuri kuwahuje turafise gisata cha RF cyo kucakirondera iyo miryango iba yaratanye nababo turabona ibintu usanga abantu banyuruzwa bagirane mu ico gihe turafise CICR iyo manda irayifise turavuga kuti hari abantu banyuruzwa nahana turatubwira CICR gacigenda ikarondera abo bantu hanyuma gacha batubwira ingena abo bantu bamerewe ubu turabona nk'ibi biriko birabo binyugunyugu biriko rya imirima tuca tubwira abajejo nka OCHAO FAO bacha vuga ati reka twirukange turabe uburyo twofasha abo bantu turabona nk'ubu ibyo gufata ku nguva abana ikiza UNICEF cyaziza tucatsanga rero naho aho ibintu byabaye mu Burundi mu 2015 aho twasanga imiryango myinshi yahunze ikava mu gisagara cha Bujumbura ikaja mu gihugu hagati mu ico gihe oyeme irafise uburyo bwo gufata ivuga iti abo bantu bavuye mu gisagara cha Bujumbura gahungira hagati mu gihugu turaho uburyo basubiza iyo baje bava ni nkuko yari nabantu bahungutse bava mu bindi bihugu hase ari kumwe na oyeme nayo nyene icifasha mu bwo buryo nuvuga yuko uburero ni bwinshi ariko nuko umwe wese afise icashoboye kandi ashobora gukora kugira dushobore kugaruka kirakuri bantu aho nikora dushobore kubaramira bataratama
nibi by'ibiziga bitorwa birimo
mujanye nibiziga bitorwa mwisanzwe iyo umuntu bamutabarije hakirikare ico gitse ntizo kwirwa kiraboneka njye bituma tuvuga dutero ikibaye ni bakivuga hakirikare ntituze kuraba ibiziga ahubwo tuze kuraba umuntu agikomeye njye bituma tuvuga kuti abanyagihugu mu Burundi bagerageze kuhurumbira uno murongo w'ijana n'icenda muti none ukora gute umurongo w'ijana n'icenda ukora amasaha 208 ku 208 urafise abahinga bashobora kwakira inkuru iyo nkuru rero bakabona ko ari yuko niko atari yukuri bagaca bamenya iyo bayirungika uyu murongo nturiha utelefonye dukoresheje amatelefone akorera ngaha mu Burundi wacu ni kubuntu nta citwaza yuko abanyagihugu bati babuze amafaranga yo guhamagara rero turatumira yuko abanyagihugu boza batelefona cyane gose ko no murongo wijana n'icenda kugira dushobore kurandurana n'imizi ububabare buri mu bantu
mbega ntawe kwibaza ati mwarengeye inzego z'igipolisi n'abajeje intwara kuko twumva akazi kabo cyane gusumba
ntituje kuzirengera ahubwo tuje gufashanya nababwira nkuko nka protection civile aho turakorana cyane gose mu bintu by'amaxida iyo habaye amaxida ya nino aba polisi nabonye turakorana twebwe ntituje kurengera y'ama platform yarahasanzwe mu ntara cyangwa mu commune twe tuje kugira dushobore kuronka inkuru n'ingoga tuje dutorera inyishu y'ibyo bibazo n'ingoga kuko urabona bwa mbere byabanza guca mu mpapuro bakane kuhagirana ariko twebwe umuntu wari wese afite uburenganzira bwo kuvuga ati harabaye accident ahanahanaha kandi tushatuvuga ati abari kwakorera aho hantu ubwira mutabare ahanahanaha
iki gikorwa gishasha cy'uwo murongo ni ukuvuga ko kije cihutisha ubutabazi kuko kare habanza gusabwa impusha nyinshi n'ibindi
niyo ntumbero nyamukuru kuko urabona umuntu habaye accident ahanahanaha so wari wese acashoka bimenya enarijya bazovuga ati turondera mu protection civile turondera abana ucusanga ringona ariko umuntu afite aga telefone kiwe ahari ikintu kibaye aho nyene agaca telefone kuri umurongo w'ijana n'icenda ubu nyene acaronka inyishu ibereye hari n'indi mirongo arisanzwe ikora ijana na 13 yo muri protection civile yabagendana ubumuga bwa sida ibi byo gufata ku nguvu ariko twebwe umurongo wacu nuko iceza cawo ivyo byose biba birimwo ntidutoranya
bwana Salvatore Nezigimana ushinzwe kumenyekanisha umurongo wa telefone w'ijana n'icyenda utarihishwa amafaranga abanyagihugu mu Burundi bazajya batangaho amakuru kugira ngo abantu batabarwe vuba na bwangu inkuru yateguwe n'umunyamakuru wacu Eroje Wirika neza ibujumbura mu Burundi ni Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abarundi bahungiye mu Rwanda baragerageza gushakisha imibereho bamwe babigezeho. Ni nk'aba bakenyezi batandatu bahungiye mu karere ka Huye mu majyepfo y'igihugu bishyize hamwe batangiza butike none ubwo bucuruzi babubyajemo akabari. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Desire Hatungimana yagendereye izo mpunzi ziri mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda adutegurira inkuru.
Bamwe mu mpunzi zahungiye mu karere ka Huye baramaze kubona ko kurera amaboko barindira uwo bafasha atashe bimaze baca bafata umugambi wo kwiyungunganya mu gukora udukorwa dutandukanye na cyane cyane ibijyanye no gucuruza. Kuva aho baboneye ko gutaha atari igikorwa cyoroshe, hari abakenyezi batandatu bagiye hamwe bugurura inzu yo gucururizamwo kuko muhira hari habarambiye nerya bakiri mu Burundi buri gitondo batonda ku kazi. Umwe muri bo aratubwira ingene icyo cyiyumviro cavutse.
Icyo cyumviro cyaje kukuntu tubona twama twicaye mu mazu ataco dukora ugaca usanga umuntu bituma yumvira ibintu atari kwiyumvira niko rero kwiyumvira ko dushobora kuja hamwe tugateranya two twari dufite duke duke utundi tuguma tuzirako dutangura kugira ka alimentation para fonctionner tumaze indwi zibiri twuguruye
icyo
akabare kandi tubona mwenga gushika ubu abantu baratwitaba kuko uraziko byose biva mu bantu
ibujumbura mwe mfite ubuzi butandukanye bwa leta uno munsi mukamwagiye kuba badandaza ni ikintu cyoroshye
sinzi ko navuga ko cyoroshye cyangwa kitoroshye kuko urabona ibintu umuntu atahora akora mugabo nta muntu ashobora kureka kwiadapta ahantu ariho hose bivana n'ibyo urimwo turabikora pe turabikora ko twize ibintu bitandukanye rero turahana ijimviro tukicara tukagira amanama kenshi tukafatana mu mugongo bikagenda neza ubu vrema twabaye abakomersante nyine
abagurira ibintu aho bakenyezi badandariza barashima cyane ingene bakigwa kandi mu kugura ngo ntibarabakora abarundi cyangwa abanyarwanda bakurikira ahari ibyo bipfuza
niyo tujya tuguriraho kuko bose barunguka amafaranga yacu benda sinzi uko baba baranguye ariko iyo umuntu araguye kabiri gatatu bamugura atarahomba akagaruka nuko hari ikimufashije
ntibishobora gushika ukavuga ati reka njye burya butike y'umunyarwanda ugasimba bi mu Burundi
aho mbonye ikintu nshaka ndakigira sinzi abandi uko babigenza ariko njyewe iyo njye kugura ikintu icyo nshimye aho nkibonye niho nkigura ntitaye ngo ni umurundi ni umunyarwanda ni umugande nuko ntabwo ngura umurundi cyangwa umunyarwanda.
Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'impunzi z'abarundi ziba mu ntara y'amajepfo arashima igikorwa cyabo bakenyezi kuko berekana ko impunzi nazo nyene zishobora byinshi naho ziri mu ngorane agasaba abandi barundi kubafatira aka karorero.
Hariho abashoboye kugerageza baragira imigambi iterambere naha siko turavuganira ni ku barundi na barundi kazi bagiye hamwe bashika bane batanu batandatu sinabaze gitigira neza baravuga bati tugire alimentation tongere tugire na kabari numva ko ariko bariyungunganya mu bizoke bafite hari nabaje kurangura ibintu ya no hino amashuru akakora mu misozi bakazana mu muji abazana inkoko azu tubutike muri quartier mugaba ari kugwego rudashimishije kubyo twifuza kuri muzi yo mu muji ifite ibazo bikomeye cyane
uwo munyamabanga mukuru w'umuryango w'impunzi amenyesha ko naho hari abashoboye kwiyungunganya hari n'abandi bari basanzwe bakora ibikorwa byo gucuruza bajya kurangurira muri za Uganda na Tanzania ariko muri no misi bahura n'intambamye yo kubura impapuro z'inzira kuko bamwe zataye igihe abandi bahunze atazo bahunganye amenyesha ko icyo kibazo bagishikirije abajejwe impunzi ku rwego rw'igihugu kandi ko babamenyesheje ko bariko baragikurikiranira hafi Desire Hatungimana ihuye mu karere k'Amajepfo ijwi rya Amerika
urakoze Desire kuri iyi nkuru nshuti mu kuri kibiganiro byacu tubibutse ko ari ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro ntorerekazoza
ntorerekazoza Tutinemwe bakunzi b'ibiganiro bya studio ijambo ndabaramukije nongera ndabaha ikaze muri cya kiyago cha politique ntorere kazoza Jerome Nyonzima ni jewe ndemesheje kino kiyago muti none uno munsi tugiye kuyagiki inyishu ni mukanyi sase
nyakubahwa ndasabye ijambo ndasabye ijambo
kora numa bangaho
ndasabye ijambo erega ndafite ico mvuga
oya nta jambo ngaho wezi ugira uvuge turabizi nta byuba kuvuga
none si muri demokrasi amunyima ijambo sindi umunyapolitike
ninde ahubwiye ngo abanyapolitike mwese muteza kuvuga abanyagihugu batakwizeye ugomba kubanyaga ubutegetsi
ngo ngwiki abatatowe nta jambo dufise muri demokrasi mutaduhaye ijambo tuzoryiha
none demokrasi nakajagari ngo muzokwiha ijambo muzobikora bibakore mudukome tubakomeretse
ari ibyo Muzo higadu higure, muzo abumba tumena, mwaka dusambure.
Mura hira hira tuzo wabere kingeni nama ya ambagwa, uturusha banyuanyi.
Muhaguka duhaguruke, muiruke tkwiruke, akazoru takandika kamine, mura wona.
Ye magaya we, ndu umiwe, umviyo mfugo yaba nya politike bacu mwabantu. Oya nukuri, demokrasi yukuri, ishinge kunama ningi ingo. Mwabanya politiki ni muhani jambo muvugana umutima munda muvuga ivyubaka igihugu
kuva hatanguye imari kuvyerekeye ikiringo c'umukuru w'igihugu mu 2015 imbere y'amatora mu matora no kubandanya imyama y'amatora harabaye kutumva kumwe ibintu nitituka ry'umutekano rimwe na rimwe rikaja riribonekeza kuva icyo gihe gushika ubu abarundi ababanyi mu bihugu byo muri kano karere aho mu bihugu bigize ubumwe bwa Afrika aho mu bihugu bigize ishyirahamwe ry'abanyaburaya mu ishyirahamwe mpuzamakungoni mu bihugu bisanzwe bifasha Burundi n'abandi bose bagumye bahuriza ku ijambo rimwe ko hakenewe ibiganiro vyohuza abarundi bamwe bati twiganirire twego barundi ibibazo bitwega nikiruzona bitorera umuti abandi bati byo bavyiza habayemo umuhuza kandi ibiganiro bikabera aho bose bashobora kuvyitaba mbeho ibiganiro bibereye abarundi vyotunganywa gute bigatunganirizwa hehe abo vyitaba bobo bobabande kubera iki amakenga kuri ivyo biganiro abayafise yo bashingiye hehe mbega intama zishobora kubangamira ivyo biganiro n'izi cyane cyane rero hokogwa iki kugira ngo habeho ibiganiro bishobora kugarukana amahoro n'umutekano ku neza y'abarundi bose ngivyo bimwe mu byo tugiye gukijya nino muri kino kiganiro nk'abansubiye kuba ikaze
ntorere kazoza
ntorere kazoza mugitegurirwa na studio ijambo abatumire turi kumwe muri kino kiyago cha politike ni batatu hari honorable Victor Burikukiye akaba ari cegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD FDD uri kwisonga giri ku butegetsi honorable mwaramutse
mwaramutse neza Jerome
sanga muri kino kiyago cha politike
urakoze cyane
urakoze namwe hari kandi honorable Phineas Nigaba akaba ari umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodebu uri mu runani ADC ikibiri honorable mwaramutse
mbahoro neza
sanga namwe muri kino kiyago cha politike
murakoze cyane
murakoze namwe turi kumwe kandi na Professor Adolphe Sururu umwigisha muri za kaminuza akaba n'umuhinga mu byerekeye imvugo iremesha Professor mwaramutse
amahoro neza yewe
sanga muri kino kiyago cha politiki
murakoze cyane
kumbure mu gutangura mpere kwa honorable Burikukiye Victor bicegera cy'umukuru umugambwe CNDD FDD muri komuraraba abantu bakeneye kwitaba ibyo biganiro ku ruhande rwa CNDD FDD mubona bo babande
twebwe ku ruhande rw'iwacu nibaza ko hotumirwa imice yose y'abarundi bagize ubuzima bw'igihugu murakoze
n'abarundi bari hanze
yego abarundi bari hanze rega benshi bagiye biturutse ku myuka ya politiki yagira bari abagiye bahunga kuva za 3 na kangahe 7 na kangahe umuntu yitwa umurundi wese
n'abahunze vuba barimo abiyonkoye muri CNDD FDD bo bamwe
yego kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu turwe muri CNDD FDD
yego
kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanya cyakagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko nk'umuntu atoba nko kuko nahandi demazi nzi tuyibona ingene be nabo bantu ahubwo baca abanyarwa bakabafatira ibihano naho ubundi abarundi bose imice yose ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari hanze n'abari mu gihugu nibaza ko babutumirwa mu zabika
ntabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibokwegera na hari meza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri sahanya fredevu honorable Phineas birahumuritsa
numva byohumuriza gute kutemera ikiringo ca gatatu suko mvuga ngo ucu bumugwanye oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gye cyangwa gukurikiza itegeko ubona kavuga ati sindari kurikiza urumva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucu vuga ngo uwo muntu wese avuga ngo
ariko nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri fraude washamiranye na
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none wovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati genda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaya
umva ni duhuza ariko wumvise ko tudahuza
hari ivyo mudahuriza
ariko tudahuriza ko
magana tudashamiranye
ndu politique ma urumva ko hari ivyo tudahuriza ko urundi ico gituma rero ati ivyo tudahuriza ko twicaye tubiganire
aho nyene niho cyo duhuriza mwoganira kubiki
barabitomoye neza bya politique birahari ibibazo by'ubutunzi birahari ibibazo by'ibwirizwa washingiro birahari rimwe ryatera impare jo buhundi ibibazo bya Arusha bamwe bavuga ati ari bari ko rayihonyanga birahari ibibazo by'imibano birahari
ibibazo by'ikiringo yabivuze birahari navyo
ibibazo by'ikiringo cyane bazaza kwiza twabirenganya amatora yarabaye ubu turi muri leta nibaza ko ni leta yemera kuko yavuze ati yo leta niyo yoza ko kuganira nabo bandi yifuza ko baganira ibyo biringo nibaza ko twabirenganya n'ukuri
honorable Phineas mu byo twoganira arabidondaguye hari ibyo byinshi mwahurije ko kuvya ibiringo nibyo mwarenganya
twabirenganye gute kari hano bavuga bati ntitubyemera
none uremera ko hariho leta no munsi
leta itubarije gwijwa shingiro raba ingingo 129 ibizwa ivuga abaja muri leta baribo
ivyo tuzobiganira mu
bihe none kubera iki mushinga leta itubarije gwijwa shingiro
ati tudose muzobiganira
akwiye kujaho leta rero yubahiriza ibwirizwa shingiro
n'ivyo kiringo mushaka ko bigaruka kandi mu biganire
none iyo ibwirizwa shingiro ryahonyanzwe amasezerano rero cagahonyangwa abantu bateza kwicera bakabiganirako none umva tere byo byiza kugira ngo turabe none ati iritegeye kujyarubahira n'ubahirijwe kubiganira numva ntakosa rini
none kumugwe uhari ibiganiro bikaba bisabwa umugwe hari uje ibiganira abashaka kuganira bakaba bari ishaka bari ifise abuze kinone kugira tuganire
umugwe n'ukuma wosizeho mwenyene urya mugwe ni komisiyo tekinike yanyu
reka abanya politike ndabihoze professeur Zuru birashoboka ko bahuriza ku rutonde rw'ibyoganirwa abantu
yego biba mu biganiro kandi bakabaza abo biraba urabona nka hari babiri byugura yuko bashobora gushyiraho agenda y'ibyo bizoganirwa ariko ntangaruka kuri bamwe nyene baba bari muri iyo migwi nibo bubaza atawe bakumiri imice yose ati mbega ikibabaje ni giki ikibateye impunge ngikute ikibateye gwaserera ni giki migwi yose yavuze ikibababaza ku mutima kibaberemereye ikibaragishinge mwene aho nabo nyenewe nk'uko bavuga ko ari migwi y'abahinga hazoba hari abariko barabishira ku gikaratasi
ariko nk'ubu uyavuga ati tuzi ikiringo twarabirenganye na leta irahari hanyuma muri fraude we ati ivyo ikiringo nyene nico kibaza ahubwo nivyo tugiye kuganira kuko biteye kubiri n'ibyiza shingiro n'amasezerano mumba badoshora guhuriza kuvyo ganikwa
ibyo bishobora guhuza kuko aba babiri bo nyene nibabaza abantu abonye ni bazo abitabye ibyo biganire batumiye imigwi yose bari nigihe bosanga ico kibazo kirimwo canke kitarimwo basanze kirimwo ni byiza kucicarira basanze kitarimwo na matayo bavya amavuta ariko bo nyene kwabo bube natwebwe naho twojamwe twese tukababane nawe ukajamwe byogora ko ni byiza guharya jambo abo bibakiye bose mugabo atawe wakumiriye
ndikaje ngira ko aho nyene iwawe nyene ngira iwawe ugifite jambo intamba myizishora kubangamira ibiganiro by'abarundi n'izi
ego nari nibajije ibintu bine cyane cyane icambere niyo hotumigogwamwo abantu batari mu mice yose ikindi cya kabiri niyo hizwe ibintu atari byo biraje ishinge abanyagihugu ikindi cya gatatu niyo ibyo musezeranye hakagira bamwe baca bagira ati eya ibyo bintu suko byoja mu ngegoro kane mwari mwatumbire
ko tubahiriza ibyo musezeranye
cya kane niyo uvuze ati rikadanta wanje ibintu byemere muri aka kanya mugabo duce duhindukira twihindukize tu ibyo ni ibintu bine
bishobora kubangamira
kubangamira ibintu y'ibiganiro bidateguwe neza kandi bidafise ihangiro
avuze ibintu bine bishobora kubangamira ibyo biganiro hari icyo wongera ko
icyo nongera ko abakoresha ibyo biganiro iyo atabara abantu bahurijwe ko ntabwo ibyo biganiro bishobora kugenda neza nibyo kwizigirwa
honorable buri ko yavuze ibintu bine unawe yongeye koko hari kindi mugira muti kugira ibiganiro ntibigire intama mye
yabivuze neza professeur hano yavuze intamba mye kandi na gene sangarizo
na urazemerezo zine
ego mwaka cumuhoza sindacemera rwose kuko no muhoza ndibuka
icyo muhoza ntimugihurije ko
mutamanyerere ingene yabamugoye ndibuka ramasezerano aheruka cyane ya Arusha muhoza ntiyari ahari mera abahuza benshi ico gihe none ntihari abasinye n'amareserve amakenga kuvuga ati ndavyemeye ndasinye mugabo ntanavyemeye kandi mugu no munsi niho bahambire bagaruka kuvuga karaba ibyabo na gose bibishigikiye aya masezerano je intambamye rero ndabibo ndabiraba jewe intambamye no vuga icamba intambamye ya mbere ni shakarike yabwo kwitaba ibyo biganire intambamye ni yabo abantu bashaka kuvuga mwizi najya abanyagihugu hari abantu batowe n'abanyagihugu uwo muntu ashaka kwigira umuhinga w'abanyagihugu batana mutumye iyo ni intambamye ikomeye cyane
ariko kubganye naho senaredioza nta
nimba bafise ukuri bazoze mu biganiro biruguruye umugwi nibaza ko batangwe
professeur Sururu hoko gwiki kugira ngo ibiganiro bibe iby'ukuri kandi bishike ku ntumbero imeze neza izo ntambamye ntizibemo
icambere no shiri imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
Icha kabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanya politike bariho bi kandi cyane cyane tukaraba ico tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nkengurukire abatumire twari kumwe nkengurukire professeur Adolphe Sururu numwigisha muri kaminuza akaba numuhinga mu by'inyigisho zerekeye imvugo iremesha ndagushimiye kuba bitavye kinye kiyago cha politiki
najewe ndabashimiye cero
nshimiye kandi honorable Victor Burikukiye ni cegera cy'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri kwisonga ryo ku butegetsi ndagushimiye kuba bitavye kinye kiyago cha politiki
urakoze kwa wantumiye
twizire ko neje uzogaruka
neza cyane
urakoze cyane nshimiye kandi honorable Phineas Nigaba numuvugizi w'umugambwe Sahwanya Frodebu uri mu runani ADC 2 wakoze kitaba kinye kiyago cha politiki
mwakoze nani kudutumira
twizire ko namwe neje muzogaruka
emwe kiganiro cyo kugira ngo tuganire gogorore nubeje muzo dutumire tuzokwitaba
shimiye namwe mwahise mu gukurikirana kino kiganiro ntore kazoza kandi mukundi ibiganiro vya studio ijambo cyero minyonze manende kiremeshe kandi muranige mu banyu no muvyanyu na buta
icyo kiganiro rero ntore kazoza nicyo dusorejeho ibiganiro byacu byo kuri iyi saha tubashimira cyane kwa mwateza amatwi ku buhanga bw'ibyuma hari engineer Skip Siske Charles afatanije na Fatuma Karara Alimasi mwari kumwe na Eugenia Mukankusi kuri mikoro mugihe bihe byiza nkumva radio yanyu radio Ijwi rya Amerika